imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu, itariki 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2018. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima n'amagara y'abakenyezi. Abakenyezi barakunze gukoregwa mabi menshi nabo byubakanye. Haciye iminsi mike habaye ubwicanyi bwateye agahinda batari bake, aho abakenyezi babiri bishwe bunyamaswa n'abagabo babo muri karitsiye Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura. Umwe muri abo bagabo yishe arashe umugore wiwe, yongera komeretsa bikomeye umwana uyu mukenyezi yari yihetse. Uwo mwana w'amezi 8 nawe yahavuye yitaba Imana kubera urusase rwarashe nyina guhavuye rumushikira. Mbere yaho kandi uwundi mugabo yishe umugore wiwe amunigishije umusegetera amunyegeza mu nzu iminsi 5. Ayo mabi muyavuga ku iki? Hoko gwiki mu kibano kugira abakenyezi bakingigwe amabi nkayo? Hamagara mushikirize ibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Nimero ni ya indi nyene ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ikaze mwese rero nkuko bisanzwe muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abakenyezi barakunze gukoregwa mabi menshi nabo byubakanye muri karitsiye Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura. Mu minsi yahera umwe mu bagabo yishe arashe umugore wiwe, yongera mukomeretsa bikomeye umwana uyo mukenyezi yari yarahetse. Uyu mwana w'amezi 8 ahava yitaba Imana imbere yaho kandi wundi mugabo yishe umugore wiwe amunigishije umusegetera mu nzu amumarana iminsi 5. Amabi akoregwa abakenyezi nkuko twabivuze ni menshi. Turifuza rero nk'ukuru no munsi wa gatanu aho tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme kwihweza icokogwa mu kibano mu ntwaro mu mashirahamwe atandukanye kugira ngo aya mabi akoregwa abakenyezi ahagarare, abakenyezi bareke guhohoterwa mu kibano mu ngo zabo. Twatumiye rero umufaso ni Mubindi Cecile, umuhuza bikogwa mu ishirahamwe Kafob, ishirahamwe riharanira ineza ry'abakenyezi hamwe no kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Turi kumwe kandi n'umushingantahe Joseph Mujiji aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Shovif riharanira kugwanya amabi akoregwa abakenyezi, bo bakabikora babicishije mu gukorana n'abagabo kugira babafashe kwibuka no kumenya uruhara rwabo mu ngo. Ariko dutangure twumve inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse yakurikiranye hafi mu karere ka Kanyosha, aho ubwicanyi buherutse kuba bwateye agahenda abatari bake, aho inkuru twabwiye umugabo yishe umugore wiwe amurashe. Tuyitega amatwi.
Nacye nkubitse umutima kwa majambo yabwiye papa we wanje ko azomwica akamuzana ari kiziga tugasigara turahamba. Urumva nyine nacye buri cyo mfata nico ndeka.
Kaje masezerano. uyu numuvukanyi wa Louise Hagabimana yarayatswe ubuzima n'umugabo bari bubakanye mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira uyu wa gatatu nkuko uyu mukenyezi abivuga commissaire OPP 1 Prime Nduwimana yari yarahigiye kuzomugandagura ababanyi b'uyu muryango bavuga ko imbarutso yo kumurasa akoresheje inkoho yo mu bwoko bwa pistolet yavuye ku mpari bagiraniye aho uyu mugabo yazanye umwigeme bokoresha mu bunywero bwaho biyungunganya ku ibarabara rya Kizingwe riri muri quartier Kajiji undi nawe ntamushake kubera ko yamwikeka ko bakundana ntamvukiye Mariusi numwe mu bari babegereye yagerageza gusukamo mabisi yigana uko byagenze
uwo mugore yarayapfuye Jay nari nicaye hajyama ndiyo aravuga ati Jay bibintu uwo mukobwa Jay singeza sinavyemera ko antahira mu rugo canka dandatse ibintu narondera ubunda panuyu navyeho umukobwa akumba guma baterana amajambo hanyuma rero turabahoyahoya baricara mugabo mugabo mu masamo ya ninusu arabwira umugore aragaruka guhana umwiherero n'uwo mukobwa arabaza umugore wacumbona no kugurira iki none sino kugura brochet cyatigendo yinzanira umugabo acaragenda mu izo samo brochet yayizanye mu masamo 2 3 zibura rero induri shirasubirira bamwe izo saa 3 umugore atangwe gutukana n'uwo mukobwa zamuno uwo mugabo ateyikofu uwo mugore wiwe umugore wibaca amya nk'uwinjira mu zagomba soke chest chamona ku yo pistole amurashuru soro rumwe nanje kwa nari negereye hampande ya chanda cyama chanenjira mu nzu akimurasuka mbere ramusavye kikongwe acamura sizindi mu nyuma cina amatse kunyega kuba nari mbonye bitacoboshe
uyu yari hafi yahabereye ubwicanyi avuga ko uyu mukenyezi yarashwe ari karabana mu maso n'umugabo umwana yarahetse mu mugongo w'amezi 8 na wene yarashikiriwe n'urusasu arakomereka mu bushikiranganje bw'umutekano bavuga ko muri kino gihe umwana ari karavurirwa mu bitaro bitagira imbibe by'ababirigi uru rupfu rwatumye n'ababanyi barara mu ruhagarara kukaba nkako twasanze bahagaze mu tugwitugwi basa n'abahundagaye Kamariza Pascaline numwe muri bo
twumva rero umuntu aboroze mu kenyetse twatwibaza tuti rero ubu ni umugore n'umugabo babagwanye canke naho byo bari bisuma rushato guma mu nzu haheze umwanya rero niho twumva kandi yongeye kurasa twumva naboroze ngo yo umwana cararira rimwe twese yatuguma mu nzu cyatuguma twumugwa mu gwinshi biranga ko dushobora gusohoka byaranse ko dushobora kuryama ko tumaze kumva ugwama kandi tukagumara kumva inkoho byashyira ko dushobora kuryama
Louise Hagabimana n'umukenyezi agira kabiri yishwe n'uwo bubakanye mu kiringo cy'amezi 5 muri quartier Kajiji nyene bamwe mu bakenyezi babona ko ukudahana bishobora kuba biri mu bigwiza mabi bakoregwa
bibonekana yuko umenga twega abakenyezi agateka kacu ntako kabisa ndaheruka gupfa yishwe n'umugabo amuzingirira mu musegetera kandi abajeje intwaro barahashitse n'abaturongoye ariko mu ivyo byose byahabaye nta nkwirikizi yabye habayeho ndende naho bagirageje kumufata uwo muntu ntabirebire bamukoreye umva rene cyo gituma kiboneka yuko umenga nabandi baba ariko babikora kuburyo babona yuko nuwakoze ivya mbere atankwirikizi yahabaye
bamwe mu bakenyezi bavuganye n'ijwi rya America bo muri no quartier ya Kajiji basaba ko hogwizwe ingufu mukubahiriza agateka kabo
dushaka agateka kaba kenyezi ko kagaruka kagasubizwaho umukenyezi akaboneka ko ari umukenyezi mu rugo kugira ati ndakwica nta nkurikizi kare nta umukurikirana
rera abakenyezi barakwiye kuza baravugirwa kubera hariho benshi bahohoterwa mu mazo ntibinamenyekane nkatwe bato bato hari igihe bipfira ngaho nyene n'abatware niyo bivuze ugasanga ntacyo babivuze ko baraho barihoreye
cyo gituma rero turiko turasaba dushimitse cyane rwose tuvuga ati yuko agateka k'abakenyezi kobonekana kuko abakenyezi kugera ubuturageramiwe cyane
umuhisi Louise Hagabimana w'imyaka 36 yarasanzwe akora akazi k'ubunyamabanga ku ishure shingiro ry'umutumba muri abo bana batandatu asize umukuru afise imyaka 10 nyuma yo guhagarika uyu mukomiseri yihaye inkumbi muri kino gihe hasanzwe ariko harakogwa isekeza ryahariwe iminsi 16 yo kugwanya mabi akoregwa abakenyezi igipolisi cyamusatse mu nzu gitwara inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov na pistole hamwe n'ibindi bikoresho byo mu kazi uyu ariko avuga ko babitwaye mu buyobozi bukuru bw'umutekano
kodo se dikintu bishobora guhungabanya umutekano mu nyuma Ubushikiranganji bw'umutekano buratera ibyatsi ubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa bukanavuga ko bugiye gutohoza neza imvo z'ubwo bwicanyi. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Diane kuri iyo nkuru wakurikiranye. Ku ruhande rw'intwaro canke ubutungane bwarakoze inkurikizi ziriho kuko yarashe umugore wiwe yaraciriwe urubanza. Reka twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana uko yakurikiranye urwo rubanza aho baruca.
Abantu benshi hagwiriyemo abakenyezi bari bijikiye kuri parake ahasanzwe yakorera sentare nkuru isubiramo imanza ya Bujumbura. Bamwe bagifise ubwoba n'agahinda baguma baza kuraba ukekwa kugandagura umukenyezi wiwe, abandi ntibihangana kuko amosozi yabatanga ku maso babonye se umukenyezi Louise Hagabimana yagandaguwe n'uwo bari bubakanye. Mu ntahe kibiriraho umushikiriza manza mukuru wa leta yavuze ko arega OPPN Prime Nduwimana intwazangabo mu gipolisi yari vise pete rya major ko yagandaguye yabiteguye kandi akoresheje inkoho y'akazi umukenyezi wiwe akomeretsa bikomeye umwana wiwe w'amezi 8 ubu ameze nabi ahagwari. Uwaserukiye leta yemeje ko uyo yagirizwa yiyemerera icaha kandi ko atako yari kugira kuko ibyemezo byose bikwiye bihari ko yakoze ubwo bwicanyi. Ahawe jambo Prime Nduwimana yemeye icaha naho yavuze ko hari ibyo atemera kuko atigeze ategura ubwo bwicanyi ahubwo atazi ibyamushikiye. Uyo yagirijwe icaha yabwiye sentare ko aheruka agiye kugura amayinite ya telefone agarutse agasanga umukenyezi wiwe ariko agwana na Renilda umukobwa yari yazanye gukora mu kirabo, niko guca akanga umukenyezi wiwe ko agira murase nkuko yabishikirije yibaza ko mu nkoho yiwe mu bwoko bwa pistole atamasasu arimo. Atangazwa no kubona yihekuye ivyamiriwe kure n'uwaserukiye leta muri urwo rubanza. Oscar Rumera Magabo akaba yabwiye sentare ko ubwo bwicanyi bwateguwe kuko iyo Renilda yari umuhabara wa Prime arico gituma bashwanye n'umugore wa Prime kuko iyo mwigeme yashaka kurara mu nzi we nawe akabihakana. Ivyunganiwe na se wa Louise Hagabimana mu kwemeza ko Prime Nduwimana yari yarahize kwica umugore wiwe. Umutama Aaron Gahungu akaba yavuze imbere ya sentare kuyo mukwe wiwe yanamusanze muhiriwe aramwibwirira ko azokwica umukobwa wiwe akamuzana ari kiziga kandi atakindi bapfata ro gushaka kumuzanira kw'abandi bagore mu gihe bari bavyaranye abana batandatu. Icemeza rero kubwo bwicanyi atari manuka. Kiretse ibyo, uwaserukiye leta yerekanye ibisigarira by'amasasu bibiri vyarashe Louise mu kwerekana ko ubwo bwicanyi bwakozwe nkana. Aca agira ko asabira umunyororo wo guherayo major Prime Nduwimana yisunze ingingo y'214 n'iy'215 mu gitabo ca kabiri c'amategeko mpanabyaha zijanye n'uwakoze ubwicanyi yabiteguye. Ku ruhande rwabuze, Aaron Gahungu yasabye sentare indishi y'akababaro y'imiliyoni 250 no kuraba inge nazotunga abana asigiwe n'umukobwa wiwe atigeze akosha. Nayo Prime we yemeye icaha ariko acasaba gucibwa inkoni ngufi kugira aronke ingene yorera abana. Sentare yaciye ishira mu mwiherero wamaze umwanya muto ica ishikiriza ko iciriye umunyororo wo guherayo Prime Nduwimana indishi y'akababaro k'imiliyoni 50 ko inzu yaravise igiye guhabwa sebukwe akayipangisha kugira arere abana umukobwa wiwe yasize. Ikindi cafashwe na sentare na makonte ya Prime hamwe n'ibirabo bibiri yaravise ibirimo byose bikazogurishwa bigahabwa umuryango ureza abana. Iyindi ngingo yafashwe na sentare nuko izo ngingo zica zija mu ngiro zigakurikizwa naho urwo rubanza rwokunguruzwa. Aaron Gahungu yashimye ingingo ya sentare n'avise amakenga kukungena urwo rubanza ruzoja mu ngiro. Ahatanga akarorero k'abafatwa mu minsi mike bagaca bidegembya.
Baramupfunze hirya y'ukumva arapfunguwe, ayo niyo makenga afise. Nk'ibyo bavuze yuko ngo umutungo wiwe nshobora kuwushikira jewe ndetse abana ni ukwirukanka nkaraba ukuntu nobimenya kuko umutungo sindawuza aho uri. Na konte yiwe amafaranga sinza ahari sinzi ngo naya kumbura yoba yaranayakuye ko kurumva ubwo bubisha bwari buteguwe nta kintu yoba gifise. Ibyo rero ubutungane bukitse hamwe byujana n'ingiro nta kundi uwagiye yagiye nahebye.
Eka na bamwe mu bakenyezi bari baje kumviriza urwo rubanza bashimye rwaciwe na sentare Amisa Nshuti umwe muri abo agasaba ko uyo muntu yo cungerwa bikomeye kuko ashobora kubandanya ko rubwicanye
rugenze neza kubera ko bamuciriye urubanza rwo guherayo umwicanyi wo kwica umugore babyaranye abana batandatu nukuri bagize neza kuri uru rubanza bamuciriye mugabo bararabe neza nahijya yejo azokwica nabandi no mu mpimba nikinywa amaraso
Rimendo w'Imana akaba yagandaguye umukenyezi wiwe kwigenekerezo rya kano kwezi kw'icumi na kabiri 2018 mu ijoro ryo kuwa kabiri nk'isaha zitatu z'ijoro muri karitsiye Kajiji zone Kanyosha komine muwa mu gisagara cya Bujumbura. Abari hafi yaho ibara ryabereye bemeza ko uyo mukenyezi yari ahetse umwana yarashwe amasasu atandatu. Amasasu yafashe n'uyo mwana ubarembeye ahagwari kandi atawuzi ko azoharokoka. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond Zimana. Nkuko batari bake bakurikiranye inkuru, uwo mwana w'amezi umunani yagiye kuvugwa yahavuye yitaba Imana. Turahojeje rero umuryango wabuze kuri ayo mabi yakorewe umuryango wabo. Tuje rero mu kiganiro nyezina twakira batumire bacu Madame Cecile Mubindi, muhuza bikorwa mu ishyirahamwe CAFOB. Tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ego, murakoze.
Namwe mushinga nahe Joseph Mujiji, mushinga nahe Mujiji aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe Shovif riharanira gateka k'abakenyezi bakaba bakorana n'abagabo mu kubafasha kugwanya ayo mabi. Turaguhaye ikaze nawe.
Murakoze.
Madame Mubindi, duhereye kuri mwebwe, ubu bwicanyi murakorana n'abakenyezi kandi birumvikana ko bibabaje cyane kumva inkuru nk'izi. Mwazakiriye gute mugiye murumva ubu bwicanyi bwabaye nk'umuri uku kwezi ku bakenyezi?
Murakoze kumpa ijambo. Nukuri birababaje cyane kandi niyo akajyo ko guhoza umuryango wabuze. Twese twarumiwe tugwa mu gahundwe kubona ibintu biba nkamwe n'ibyo hagati y'abubakanye, aho umuntu ashobora kugandagura uwo babanye igihe kitari gito nk'iyo myaka cumi kandi barabyaranye abana bashika batandatu. Ni ukuri n'ibintu biteye agahinda, bibabaje cyane. Rero ibyo twama twabyumvise iminsi yose na nibyo byabaye mbere turi mu bikorwa byo guhimiriza kugwanya amabe akorerwa abakenyezi muri ijya minsi cumi n'itandatu munsi yahariwe icyo gikorwa d'activisme. Ku buryo ababyumvise bose barababaye cyane. Mugabo duca dusanga bose abakenyezi benshi bari mu maganya, bavuga ko bamwe bavuga ko biteze ko nabo nyine bishobora kubashikira. Ni ibintu rero birengeye ubwenge. Ni kuri ibintu biko biraba muri kino gihe.
Ego, turagaruka kandi tuvuge kuri bimwe mu byokorwa kumbure nicyo umukenyezi yokora mu kiba nicyo byokora. Tugiye kuri mwebwe duhinduke ku mushinga nahe Joseph Mujiji. Namwe murafasha abagabo mu kugerageza kugwanya aya mabi, mwumvise izo nkuru nk'izo mwazakiye gute mu byumvira kwiki?
Byatubabaje cyane kandi bifatiye n'ateba kajya gutera inkunga umuryango wabuze. Tukaba byakobwa kuyifata ni koko n'abagihango n'ababanyi bafashe uwo mutama agiye kwitaho izo ntano. Nanone n'ibintu bisanzwe biri mu bantu kandi bikerekana yuko hari ikibazo gikomeye cyane mu mani gitsina cyane cyane mu bantu bubakanye, kuko ahumva ko ahantu hari ikibazo kandi ibintu byose duca n'abakora dakora dushika kurumva ko umuntu abigira amengo bisanzwe.
Murakoze cyane rwose Madame Mubindi. Amabi aba afatiye kuri byinshi, abafatiye kuri byinshi nk'inkuru twumvise. Amabi yakorewe uwo mukenyezi yagandaguwe byari bivuye ku kurenga ingo ibigo, ku busambanyi canke ku byari ko biraba hagati y'uwo mukenyezi n'uwo mugabo bashwanira uwo muyaya. Akenshi biva kuki ni biva kuri uko kurenga ibigo canke kuri mwebwe muri iminsi ya vuba mubona biva kuki ayo mabi akenshi akorerwa abakenyezi?
Ego, mu bisanzwe mu bituma amabi hamwe nayo ashika mu ngo ico cyo kugushurashura cyo kurenga ibigo byo guharika byo kubuza umukenyezi kugira ikintu na kimwe ushobora kuvuga mu bijanye no gutunganya iby'urugo twasanze ari ibintu bikomeye cyane ho abagabo babona ko menga barabirekuriwe bakabinta nta nukwinyegeza mengo biri mu migenzo kandi tukabona yuko bidahanwa bikwiriye ibyo rero nibyo twasanze bigora cyane abakenyezi aho twari ko turaharira abakenyezi bakavuga bati none uja kwitwara ngo yarenze ibigo ego muratubwiye ibihano baronka mugabo ya mande batanga ava mu rugo wewe ugacusigara wifumbereje ugasigara mu muryango uwo nyine kubikora bagufata nabi bakagutukagura yapfunzwe hoho baravuga ko wamushoye kumufunga kumufungisha kumwicisha abakenyezi bakabura yo bacira nayo bamira ari naho kenshi bamwe bamuca usanga bavuga bati nta kamaro kuko ibyo bintu nubishyira habona nta kamaro yuko nugenda kwitwara ubundi murazi ko mu mategeko mpanabyaha no kuba umuntu yahigira uwundi kumugirira nabi kumwica ibyo bita menace murazi ko mu isanzwe birahanwa ariko ibibera mu ngo dusanga ata ni gake babivuga bigumira mu gifuri
rero kuri mwebwe ikibazo bandanya
oya nariko ndavuga nyene yuko usanga ayo mabi akoregwa mu ngo aragoye cyane ngene abakenyezi bayifatamwo kuko usanga menga ntibabategera nta sabo mu kibano sa rimwe na rimwe n'ababyeyi babo abati ntababategera
ego rero kuri mwebwe murabona ariko koko ikibazo gihagaze ahanini kubagabo muri ayo mabi
muri ayo mabi ikibazo gihagaze cyane kubagabo kuko umugore we anahirahingwa nabikore banamwiketse rimwe abagiye inyuma yago ariko siko bigenda kubagabo
mushinga naye mujiji namwe mubona ikibazo gihagaze kubagabo ahanini kuri ayo mabi
ariko yo urabye neza kibazo gikogwa kiterwa n'abagabo ngabo abagabo nibo bateye ikibazo kandi nibo muti ariko imvano yavyo iri kure cyane umuzi wacu w'indero yacu munzi mu ndero baha abana b'abahungu n'abakobwa ariyo itiso ryayo mabi kweuko ntitufise indero imwe kandi bakura baduhindira gusumbanisha abana b'abahungu n'abakobwa bagaca rero abahungu bakura bumva ko bafise uburenganzira burengerwa abakobwa gushika bafise uburenganzira bwo gukora ibintu bito bidakorwa baca bimenyera kuko mu ndero dufise mu ndero duha abana bacu no mu mazina dutanga turasumbanisha turanehanisha abana b'abakobwa umwana w'umukobwa bamwita umunyakigo umunyaruhimbi ngo umuhungu bamwise kimwe cy'irembo samuragwa uyo muntu rero ntibajya kumuha indero imwe ntibajya gukura imwe ntibakura afise uburenganzira bumwe bakura umwe aruta uwundi inshuro zirenga ijana usanga rero bibayeho kuva ari muto batugakura mu kibano bakaguma bari ku mwana w'umuhungu akarendegera agakora ibyo ashaka tukaduga tuja ku mashure agasasira indava ku busumbane bw'abahungu n'abakobwa twaja mu byo twemera abantu bakajya kwemera ibintu ugasanga bariko bigisha abantu ibintu bitari byo yuko umuhungu umugore ari igice cy'umugabo duhereye by'iremwa ariko ari uko gusa basangiye kamere k'abantu uko biduga rero usanga iyo ndero yo kuva hasi iyo ndero aho karanga nderano ariho gatuma abahungu biha ububasha bakitirwa ububasha burenze gushikaho bajya ngo gushora kwaka ubuzima bagenzi babo iyo rero mu kujyango iyo umuti umutunda kuva ngaho nyene iyo n'itso ya mabi aba yafatiye ugitsina cyane cyane aba mabi yose asanzwe ayo rero muwazi ko mubabi yafatiye ugitsina harimo yo gusashuza ku nguvu hakamwo ayo gusindikaza ku mubiri hakaba ayo gusanzaza amagara yo mu mutwe no gutuma umuntu mushawi wa muhagaze agatundura ibyo rero insitso iraho mu ndero duha isumbanye abana bacu no mu mico n'imigenzo tugenderako turatubyubakirako ugasanga niyo tugiye gupfa umugore baciye kuvuga ngo agiye gupfa inka muntu inka nacyo bayibaza so inka ntibaho ibyo byo gusezerera tugaha agaciro gakomeye umukobwa akagira agaciro mu kibano kuko aho ndi kuvuga mu kibano kuko tuza guha agaciro umukobwa bagiye guka umugeni n'agahinduka agaciro gahuza imiryango bakabimenya bakahindura ingendo kuko uwo muntu bakoye inka muntu inka uyikoye icyo ushaka kugera ku macuniro igihe icyo ushaka uyishora uyigisha ushaka umva bamuhe agaciro mu ndero mu kibano hanyuma aboneke igikuba cyokorwa kugira ngo abagabo baronke akajyo kwibaza icyo bagejwe n'ingene bo kwifata mu buzima bwabo
bavuze
ingene tubaho kandi tubaho nabi twobayeho neza gukuhoraho yaturemye ngo tubeho neza tube mu paradizo.
Murakoze cyane rwose. Mavuze ibintu bihambaye, tuza kugaruka ko kubijyanye n'uko abagabo ari nabo muti muri ibyo bibazo byose muvuze, cyane cyane nk'uko nko mu mamanza nk'uko bivuze ni nabo bavuga amajambo ugasanga bakoresheje aya majambo yo kuvuga yuko umukobwa ari nka muntu, ni nabo bakwiye kuyahindura. Turaza kugaruka utubwire ibindi abagabo bashobora gukora kugira ngo babe wa muti wo gukemura ibi bibazo nk'ibi. Reka tuje ku murongo wa telefone duhe abanywanyi bijwi rya Amerika nabo nyene akaryo ko kubaza ibibazo n'ibyumviro, ibibazo mfise ni byinshi ariko reka nabo nyene tubahe akaryo. Duhere ku witwa Daniel, uraho neza?
Muraho, murakomeza ku ijwi rya Amerika.
Turaho, turashima. Duhamagaye irihe ga Daniel?
Ndi mu nkambi ya Murongwe iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Mugira amahoro muri Congo, turumva ko muri mu bihe by'amatora bishobora kuba bitoroshe, ariko turashimye ko muri ko muratega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Duga ku ijambo.
Murakoze. Je nashaka urabona nk'ubu nko muri ibi bihe abagabo mengo bashaka gufata neza abagore babo, ariko nuko bogerageza bakiteza kuko nk'abo bagabo mwavuze yuko bisha abagore babo ni ibintu bitangaje rwose kandi binababaje biteye agahinda rwose. Ni ukuvuga yuko barakwiye kwihanura abagabo kabisa, bakihanura bagakunda abagore babo. None nk'umuntu yiyumvira kwica umwana kwica umugore wiwe yamubyariye abana, aba yiyumvira yuko abana bo bazosigara hehe kandi bazi yuko nyina babishe, ni hajya uzosanga agiye kuzana ubundi mugore agaca afata ba bana nabi. Ni ukuvuga rero bagerageze baze barafata abana abagore babo neza, kuko umugore niwe nkingi y'urugo.
Urakoze cyane rwose Daniel, urakoze. Reka duhe ijambo n'uwitwa Wilson, uraho neza?
Muraho.
Mahoro. Duhamagaye uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Tuga ku ijambo.
Igitekerezo cyanjye kuri icyo kibazo cy'icwa ry'abagore rya hato na hato, mbona biterwa ahanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ryibanda ahanini mu bagabo. Ikindi bigaterwa n'amakimbirane ya hato na hato asiga ari mu ngo, ugasanga umugabo n'umugore ntibahuza. Noneho ikindi hakabamo cya kintu cyaje cyo gucana inyuma kw'abashakanye, ugasanga umugabo n'umugore ntago bajya bahazanya mu gutera akabariro, ugasanga bahora bakanganya bakimbiranye, noneho bikazateza impagara za hato na hato, ugasanga hanyuma havuyemo umwe wica undi. nje ndumva ruko nguko mbyumva rero nkumva icyaza ari nk'igisubizo cyangwa se umwanzuro ari uko hajyaho kujya bahana bihanukire abantu bakoze ibyaha nk'uko nguko bagashyiraho igihano cya burundu cyangwa se hakaba hagasubiraho igihano cyo kurasa umuntu wese wakoze icyaha nicyo ngicyo njyumva ni wo muco wacika bigenze gutya. Murakoze
cyane Wilson. Turumva ko muri ubwo bwicanyi buherutse umugabo yaciriwe gufungwa burundu nk'uko bivuze. Tugaruke ku batumire bacu madame Mubindi, twumvise ko nk'uko Wilson abivuze impamvu ni nyinshi ziba zatumye ayo mabi akoregwa cyane cyane nk'iyo umukenyezi agerageje kugarura agateka kiwe ariko akabizira. Yavuze Wilson bimwe mu mpamvu yavuze ko haba harimo n'ibiyo bya bwenge kumbure muri ibi bihe bya Noweli nabonana abantu barasoma akayoga bakarenza hoho bari ibitigiri biduga iyo habaye iminsi mikuru myinshi abantu bakanywa ibiyo bya bwenge byinshi kurusha iyindi minsi.
Ego duhora twumva yuko abajeje umutekano bahora bashikiriza ibitegeri by'abantu bakoze amabi mu gihe cy'iminsi mikuru cyane cyane ihereza umwaka usanga abantu birekura cyane bagafata urukanwa rurengeye cyane n'ibindi ubunya bavanga inzoga nyinshi. Birumvikana mu bisanzwe yuko nta muntu yoba akomeye neza atakintu atarasanzwe afise akagwara yokuba gukora icaha nk'icyo kandi wumva nk'uwo muntu yaragarutsamira ngo kuvuga ngo ntazi ingene byamugendekeye kugira ngo abishike ko n'ukuri twibaza yuko muri uwo mwanya by'ukuri ubwenge bwabwahise ishobora kuba biva kuri ibyo bintu hambavu ya ka kamenyero twavuga y'abantu bimenyera ko babona atana kimwe kibabuza kumengo bafite ububasha bwose ku bakenyezi babo mugabo ibyo birarengeye ubwenge kuko nta muntu yokwimvira kwa kuzima uwundi ngo ni uko ngo muganza amufise kububasha
babigiye ku rundi rwego.
Muri icyo gihe rero twe twibaza ko nkumbure haba ari ikintu kitagenda neza catewe n'ibyo biyaruya mutwe nkumbure canke ibintu biduze ishavu rirerire cyane ibyo rero tukama tuvuga tuti mbega none ko batagira giturumbuka biba ari ibintu byateguwe nk'uko ababyeyi banyakwigendera babivuze erega nagira mbwiye abantu bariko batwumviza yuko bimaze kumenyekana yuko amajambo tuvuga kenshi ararema azana igikorwa akwega igikorwa urumva rero umuntu yamiza mu kanwa nzokwica mu bwenge bw'ico ico cyumviye cyaba kikaduga akazobona ko agishikako kandi rero urumva mu mutwe nkumbure abona yuko atazonagihanirwa mengo ntawo mukorako rero muri ico gihe twebwe tuvuga tuti n'ukuri n'ibintu biteye agahinda twibaza yuko turakeneye ba bantu b'abahinga bigisha cyane ibintu bijanye n'imibereho imibereho y'abantu bajya bita psikologe
guhindura inyifato
barafasha guhindura inyifato bakaraba mbega uwo muntu none yabivuga yanyoye cyangwa atanyoye mbega none yoba yabitumwa n'iki mbega hari kuko umuntu agira ibibazo byinshi akibaza mbega hari aho abo bantu babiri umugabo n'umugore bigeze bavugana neza bagashobora kugira ikiyago bakavugana neza n'ibibazo umuntu aguma yibaza bitugora gutanga inyishu ariko n'ukuri twe turabona yuko bikenewe yuko abahinga nka mwe nabo babaho n'abacamanza mu gihe bikiri mu ntango ya kwaku
kubwira umuntu ngo nzokwica nzokwica uwo muntu akaba yashoboye kugenda kubivuga bosuzuma by'ukuri bakamuha umuntu abizi ingene imibereho y'abantu akaba akaganira n'uwo muntu kugira ngo bamenye by'ukuri icyo cyumvira aho coba kiva kandi ndazi neza ko muri rya bwirizwa rishasha rigenga ama gukingira abakorewe amabi no guhana abayakoze birandikwa yuko mu maposte y'abapolisi abapolisi bari boshiraho umuntu nka mwene uwo kugira ngo yumvirize ibibazo bijanye n'ibyo ibi amabi afatiye ku gitsina birimwo muri iryo tegeko rero abo bantu barakenewe cyane hatari hake tuzabarumviriza abo bantu ntibumvirize gusa abo bakorewe nabi mugo bagatumwa ko nabo bene kubikora abo bene kuvuga amajambo hamwe nayo ajana muri ayo mabi kugira ngo bashobore gukinga hakiri kare barabe by'ukuri ibintu bimutuma babumvirize sinzi rero yuko kuri abo bantu byashikiye hari icyo bacarabaye muri ubwo buryo twumvise umubanyi yavuze yuko yaza arasukamwo mabisi ego twari dukeneye nkumbure kumenya by'ukuri cyakozwe mu kibano abo bantu bama bariko barumva ko bavuze induru tukamenya icyabaye cyari gutuma nkumbure uwo mugabo adashika kuri icyo kintu kuri icyo kibi yakoze yego
mushinga nawe mujiji kuri icyo nyine cyo gukinga amabi atarakogwa twavuze yuko abagabo ari nabo muti ihindura ry'amajambo bakoresha byo bari bimwe mu byofasha kugira ngo kakumbure n'umuco umuco uhinduke mu majambo bakoresha madame Cecile aravuze yuko kumbure iyo habaye nkuko iryo terabwoba ryo kuvuga yuko azomwica ashobora kumbure kwitura intwaro akavuga ati je ndiko ndakorerwa iterabwoba bashobore kuraba yuko kumbure yokoresha mu psikologe abanywe bamwe bajejwe guhindura inyifato nimba byofasha ubona byo ba bimwe mu byofasha
urumba aho tugeze turiko tuja gukubura ifuro hejuru y'amazi tudakuye ikiritera hariho umuyobozi wa UNESCO Amaduma Tambo niyo yavuze ati kugira ngo tuzo gukuraho ingwano twoyikura mu mitima y'abantu nyuma ko ingwano ayo mabi yakura kuyarandura mu mitima y'abantu kuko iri mu mitima kandi mu kirundi bari amazi bavuga bati akari mu nda y'umubindi gasubira mu nda y'umugabo bivuga yuko uyo muntu agiye gukora icyaha agikora kuko kiri mu ndero yiwe ariko yakuze abona kandi ko yahawe indero kuko kujya duhindura imyifato twenda guhindura indero duha ibibondo mu miryango duha ibibondo mu mashuri duha abakuze n'abato mu madini duha mu byo abatwara intwaro kuva hasi ushika hejuru bigisha turinda gufata nkama tukabikora tugamije kurandura aho kabi kabishi kugusumbanisha abakenyezi abakobwa n'abahungu abakenyezi n'abagabo umva ko ni kuwagishi kinini ya cyane kubona uyo muntu abivuga kwe yuko abona ko ari bisanzwe kandi ahari bose abona ko ari bisanzwe kuko niyo ndero barose niyo ndero basiste rero uwo mu bisikoroga uyo mucamanza naho haba ntajya gushikira itsitso y'icyo cyaha kuko n'ubu abantu bacibwa imanza kandi barabivuga ku maradiyo ko bacibwa imanza ngaho amabi arabandanya abantu barahanwa ariko barabandanya hakubwa ahanwa ikigihumbi ku byabaye kuko yibera mu ngo atarawishwe ntitunabamenya hariho abasinzikara hariho abagwara mu mutwe
kenshi umuntu kabivuga atera inkuru arabwa ati ndee muri abona abantu bahora birukanga ngahamwe barabara bafashe bafise ingwara zo mu zifatiye zo mu magara make mu mutwe akinye bajya kinzi benshi sibindi abatuagariye haya mu rugo aba urubuga rero yongero duha abana yongero dutanga tujya kuyihindura ntuba dushaka ko ubundi bukira tujya guhindura iyo ndero hanyuma rero agacyabyo kwa gikomeye cyane cy'ubukorera ku bantu b'abagabo kuko abagabo ni serugo umugabo ni senaka umugabo imbere y'amategeko y'igihugu byanditse neza ko amusaba yuko yoba umukuru mu rugo ntiwabazi ibiri mu rugo ibikorerwa mu rugo niwatanga indero ingero yiwe ayitanga mu kwigisha abana mubona cyane cyane mu gutanga akarorero keza kuko mu rugo abantu babana neza hari umutekano ko nawujejwe mu rugo nawujejwe kandi ko ageze umutekano mu rugo ko bihabwa n'amateka y'igihugu kugihe yaja kubaka urugo imbere y'amategeko baramweretse yuko ujeje amateka mu gihugu ari umukuru w'igihugu amuserukira mu rugo afatanyije n'umugore wiwe agaca agaciro umugore wiwe yaba ana ko bamweretse ko ari umukuru umuntu mu rugo niyaba ari umukuru umugore wiwe n'icegera kikomeye kandi ko byanditse mu ijambo ry'Imana ko Imana izomuha umufasha abereye ku bantu bazi ijambo ry'Imana n'umufasha abereye si umukozi si umukorerwa ni umufasha abereye uba yuko niyo ari perezida mu rugo nawe umuyobozi umushyanganji wa mbere ariyo n'ikiga cyo mu rugo kuko iyo ntero rero kuyiha abantu abagabo bakayumva niyo bagiye kwiga mu ikomine babigishe iryo teka niyo bagiye mu ishengero babigishe iryo teka ryo gusomeranira babakuremo aho kantu gusumbanisha kuko ari tuvuga turasumbanisha abagabo n'abagore mu gihe bayamaze bavuga bati umusha tunga ahusha umugore ikibazo n'uko n'uwo mugani wonyine kuko abantu bashyize imigani mibi gusa bagatanga gutukira ko n'umugore amusa avuga ariko avugiye agace yakiwe cyangwa ngo isama y'umugore yasasha ugasiba ariko isama y'umugabo irasamaruka guma tugasezera iyo majambo mabi mabi rero tugasezera kabayo hagusaba umugore isama ugaguma kugucama umugabo isama rukaguma bakamenya ko hani ambo mu rugo kandi karahara mu ruganda nibacura kandi umutwe w'umwe bifasha gusara kwifasha gusaba nta rero abantu two kwiwenganzira kugusambura ibyagizwe n'uhoraho kuko Imana yaremye umugabo ngo babane n'umugore kuko umugore yobana n'umugabo bakaba mu iparadizo muri Eden bamenye ko Eden batubwira batwigisha sijya gusa ya Adamu na Eva n'uno munsi mu rugo
ubuzima bwa misi yose
Eden iyo Eden uyibazwa n'umugabo amenye ko ajejwe kumenya yuko urwo rugo bafise umutekano bafise amahoro bafise ituze bafite ibyo bafungura uko umutekano wa mbere n'uwo munda n'uwo ku mubiri ujya gukurikira ariko umutekano wa mbere n'uwo munda kandi mu kiyundi baramaze ati umugabo n'uruboho nda gusuma akamenya rero abana akaba yongera mu mico myiza no mu byagikora n'akaba keza.
Urakoze cyane mushinga nahe mujiji watanze impanuro nziza cyane wavuze yuko cyane cyane twohera ku mizi y'imico y'inyifato tugatangura tukigisha ugugwaruka rukiri ruto uti tugahindura amajambo tugahindura tukoresha nk'amajambo y'ukuvuga yuko umukenyezi ari cegera ari umufasha abereye tukahindura amajambo ariko ndifuza yuko umufaso ni Cecile Mubindi nawe nyina garuka akatubwira intambwe umukenyezi yotangura gufata iyo abonye yuko hari ikitagenda neza yokora iki? Twavuze yuko mu psikologe yego yofasha, ariko nk'abakenyezi batwumva bashobora kuba bariko baratuntugwa bafise ibyo bibazo byo mu mutwe, twavuze yokora iki neza na neza? Yohera hehe? Mbega yohera gutangura kuganira n'umugabo wiwe, yobwira umuryango wiwe, yobwira abijeje intwaro? Turaza kugaruka Madame Cecile utubwire bimwe mu byo umukenyezi utangura gukora, ariko reka mbanze mpindukire mpe umwanya abandi banywanye bijwi rya Amerika. Twakire Samuel. Samuel uraho neza?
Yego ndaho.
Mahoro mahoro.
Yego ndaho.
Duga ku ijambo, kibazo canke cyumviye?
Nagira mpere cyumviro. Mu Burundi waje hari ikintu bita kudahana. Umuntu akoze ikosa ziramuhana. Iyo umuntu yizimuye ajya muhora mu ibarabara ariko aritendereza. Kandi mu Burundi burya barakoza ibintu bita imigambwe cyane, nibyo bintu bituma atakudahana kubaho.
Kuri wowe rero ikibazo ni ukudahana, nicyo bituma abagabo babandanya gukora amabi bakora?
Kuko uyu munsi yica umuntu ejo mugakamuhurira mu ibara arimo aritegenya.
Ariko twumvise ko umwe uwo mugabo aheruka gukora ayo mabi yaraciriwe urubanza, nubwo hariho amakenga y'uwo se w'uwo mukobwa yuko kumbure ashobora kutazoronka ibyo byose sentare yategetse, ariko twumvise yuko urubanza rwabaye kandi yuko yaciriwe urubanza rwo gufungwa burundu. Twizere yuko bizokurikizwa. Reka tubandanye ku murongo, twakire Cedric. Cedric uraho?
Mahoro.
Mahoro neza.
Turashima kabisa.
Nkomagaye uri hega Cedric?
Kendi mu Kirundo aho bitwa mu Nkomero muri komine ya Ntega. Je kuri ibyo icyo nabivuga ko ndabona abantu abagore nabo burya kuri iryo hohoterwa ryabo hari igihe umwanya umwe usanga nabo babifisemo uruhara. Nk'akarere nk'ubu urashobora gusanga kubera mu mategeko baravuga ati umukenyezi nawe nagira ijambo mu rugo. Hama rero bashitse muhira umukenyezi akama abona yuko ari we afise uburenganzira bukomeye cyane mu rugo.
Bandanya.
Hama nimba umugabo aguye ko n'agakosa na gatoya, umugore akaca ashaka kujya hejuru ngo bajye mu bashinga ntahe ngo ibiti. Aho rero umugabo nawe biratuma yumva agashavu karenze, akavuga ati byose ni kimwe, kuba yagiye kuntanga mu mategeko nkaho numva ubuzima bumperanye notuma nigira kwibera mu gasho.
Numva rero no kuvuga ko kuri wewe baba basuzuguwe icyo kintu bakaba batacyihanganira.
Abagore nabo bakwiye kumenya nimba bangana imbere y'amategeko bakubaha abagabo babo, nimba umugabo wiwe ari umunyamafuti akamenya uburyo amugeramwo akareka kubona yuko nawe ari hejuru y'amategeko, kubera nibaba bari mu nzu bazogwana kandi azomwisha kubera ntamusumbya ingufu.
None kuri wewe ubona umukenyezi yokora iki? Yego twumva ko ashobora kuba haba uruhara rw'umukenyezi ashobora kuba yavuze amajambo canke atasoneye umugabo wiwe, iyo ari mu gihe bivuye kuko uwo mukenyezi ariko arafatwa nabi, yokora iki umukenyezi? Siko turiko turavuga ku bijanye n'abakenyezi n'icyo bokora iyo vyifata mu
mutwe. Umukenyezi muri icyo gihe yego abagabo nabo hariho abo usanga bahohotera abakenyezi ku buryo babona bafata ngo nta gaciro bafise muri icyo gihe umukenyezi. Ukuntu mbona iyo bigenza iyo utayitura ubutungane ahubwo yogenda ajya mu muryango akaraba bajya abantu bakomeye mu muryango akabitura bakabumvikanisha, kandi mu gihe byoza biragenda gake gake hari igihe usanga
canke n'umugabo nawe nyene yogira uko nyene abonye umugore atamusone canke atakoze ibyo bimushimisha, nawe nyene yoja mu muryango akavugana nabo mu muryango, niko bibona? Urakoze cyane Cedric. Reka tubandanye twakire n'uwitwa Thomas mbere ko duha ijambo abatumire. Thomas uratwumva? Dozi chuki Thomas, gera telefone tukumve neza.
Jendi Bujumbura. Ahanini kuri iki kibazo cyifatwa nabi y'abana rugo canka wita abakenyezi abanda bapfasoni. Navuga ko keshi birashika ugahura hariho abagabo batajwe uhura abona yuko umugore ari umukozi gira akamugereranya mbere ari n'ababashira inyuma y'abayaya bakabafata nk'ukumengane n'abashumba iryo naryo rikosa utegerezwa kumenya ko umugore ari umufasha ari uje kugufasha ibikorwa kumbure imwe mutaba woshobora kugira mufasha ku rugo kugira kuko umugabo aba umugabo iyo afite umugore kuko idafite umugore nta bugabo uba ufise kuko ntiwovuga ngo uri umugabo ntacyo bugaba muri make rero hakaba n'ingeso dukunze kubona aho bivanye n'udufaranga uhura nk'umugore yagize amahirwe akaronka akazi akabona niwe aronka amahera menshi atanga mu muryango ugacubura cyangwa ugasuzugura umugabo n'iy'umugabo bitari ku rugero rumwe ku buryo bw'amahera yinjira mu muryango ucubura aramusuza ahura nk'umugore ataha amasaha yisha atike niwe atahira ku mugabo ugahura umugore ageze no ku rwego rwo kujya mu bandi bagabo umugabo rero amaze kumenya icyo atunga yambara induru rero navuga ni ku ruhande ko abo bakwiye kuyikebuka bakaraba ihame ariko batana kwinkubira umwe wese akora icyo agiye undi akora icyo agiyejwe habe no kubahana mu muryango ni ibintu byogenda neza.
Murakoze cyane Thomas. Reka tugaruke kumbure mu mushinga nahe mujije araza kudufasha ku byo umugabo yokora cyangwa impanuro yo bafitiye abakenyezi babo bari ko bararonka uburyo bwinshi burusha ubw'abagabo babo ugasanga barahinduye ingendo ariko reka tubanze duhindukire kuri madame Mubindi atubwire bimwe mu byo umukenyezi yotangura gukora mu gufasha umukenyezi kwitabariza.
Ego murakoze. Banje gushimira cyane abavuze bose kuri iki kibazo kuko baratanga intumbero barumva ikibazo benshi kuko ibyo mushinga nta mujiji ashimikira ko cyane bijanye n'indero natwe nibyo twigisha abakenyezi iyo turiko turaganira ku bijanye n'ingene ubwo ni busumbasumbane hagati y'abahungu n'abakobwa ko ingene butanga indero bigahera hasi ariko muri uno munsi kuko imigenzo itarahinduka n'abakuze nyine batakirirwa barakeneye yuko bakebugwa rero iby'abandi bari ko baravuga yuko hagati y'umugabo n'umugore hoba ukumvikana hoba ukudakengerana hari abamaze kuvuga yuko hari abakenyezi iyo barose uburyo baca bakengera abagabo babo ibyo birashobora gushika canke amurusha kuvuga wundi nawe nkumbura afise mu mibereho yiwe ari umuntu atekanya atekereza adashyira ugwa mu hejuru ibyo byose tubazi ko bishika ariko nubwo bimeze uko abakenyezi benshi barahohoterwa biteye ubwoba kandi bakagirirwa nabi kubera ko bifatiye cyane ku nguvu hanyuma ibyo umukenyezi yokora kugira ngo ashobore kwikingira ubwa mbere ni uko je ntangura guhanura abigeme muri kiya gihe bakiriko barashakana muri fiancé bakimenyana bogerageza uburyo bwose bwo kutashyiramo ibisho birengeye bakabanza bakaraba ko bashobora kwiga abo bagenda nuko bameze kuko mu indero y'umuntu afise ubukari bwinshi agira intuze benshi biraboneka mu bakiriko bararonderana twama tubumviriza bakavuga ati nukuri n'igihe twari fiance jewe yarampakije kunkubita cyanke yanankubise bimbamwenda ibyo mugakarenza ko akagenda ibyo rero umwanya w'igihe yo kwiga mu kwitegurira kubaka urakenewe mu mashengero basanzwe babaha umwanya wo kubigisha barabigisha bikwiriye ego biragoye asa kuvuga ko bose baca bashika ngo bubake neza kubera ya mico ya kera nkumbura itarabavamo twagumye kandi dusaba mu ntwaro murazi ko haba ubugeni bwemewe n'amategeko ko naho nyene izo nyigisho bozishyiramwo
bakabaha umwanya tuvuge nk'ukwezi kose babigisha tangahe ingene bazifata mu ngo nabyo byofasha cyane mu gukinga ego byofasha hanyuma bakamenya amategeko bazogendera ku bakamenya ingene urugo rwubakwa ngaha mu nkuze ya muri meri ya Bujumbura turazi ko bamaze kwitangura kubikora sinzi mu yandi makomine ko babikora
ni ukuvuga inyigisho zirakenewe
umuntu akagerageza kubakana n'umuntu novuga ntishobora kumumenya rwose kuko uwaremye umutima w'umuntu ni wamuzi muntu imatima uko ameze ariko hariho bike bike umuntu ashobora kubona mumaze iminsi mugendana n'umuntu
ariko kuba amaze igihe babana n'uwo muntu ibibazo birahari
amaze igihe babana n'uwo muntu rero hariho inyifato abakenyezi tubabwira kugira ubwa mbere ni kuraba yuko umwanya wo kuyaga nabo bantu mbega ntiwigera uboneka worondero umwanya mwiza babona ko ububereye w'ingene bari buganire ikiyago mu rugo rero hagati yabubakanye kirakomeye cyane kandi n'ukuraba umwanya mwiza nabo ntibatwagwa n'ishavu cyane hanyuma byananiranye murazi ko ari imiryango ishingiranira abahavuzwa amajambo hariho babandi babahagarikizi abo rero kenshi abakenyezi barahisha ibiba mu ngo banka kwiyararaza kuko ibyo byo bibwiye uwo ari we wese agashobora guca bijyana mu ibarabara nabyo ntacyo bimumarira kuba yabivuze kandi atari ukwandagara gusa nta n'ikindi bimufashe mugabo hari habo bantu bo mu miryango yabo baba bavuze amajambo bagize gute abo nibo botangura kwitura
bamarene na bapare babo
ego nabajya ababyeyi bakababwira ikibazo kihari murazi ko no muri sentare iyo imanza z'amatati hagati y'umugabo n'umugore zibashikiriye babanza kubatuma icegeranyo c'inama y'umuryango
ego
bumve yuko babashikiriye
akanya katumanye gato hari byinshi cyane
hanyuma rero bakamenya yuko no mu kibano hariho abantu bajejwe umutekano mu kibano bajya batowe ku mutumba bajya banyumba kumi bajya bakuru umutumba ntawuhisha umwotsi inzu yamaze gusha muri icyo gihe bimaze kugishyiraho ugwa mu ruja hejuru bakagira ntibotinya kugira kwitura abo bantu kugira ngo babafashe urumva yuko kenshi abakenyezi barabidogera abo bantu ngo ntibabategera yoshika yuko batabategera kubera ya mico itarahinduka
urakoze cyane reka
inzego boteza kwitura hanyuma ibindi bigo rero hari ibigo bikoramo abantu atakindi bakora atari ukumviza abantu kandi babivuga babigira mu ibanga ubushikiranganji bujejwe agateka akazi na muntu barabafise mu maprovense hose mu makomine yose mbere no mu mitumba barashitse abantu bashobora kubafasha kugira ngo batore inyishu y'ibibazo nka mwene iyo
icyo ni ikintu gihambaye cyane
kimwe n'aya mashyirahamwe yacu ari mu gihugu ntibashobora kubura umuntu bashobora kwitura ngo abagire inama abafashe ingene bashobora kurengera ibyo bibazo barimo ingene byoshobora gutorerwa inyishu
birumvikana kandi twizere yuko akanya katubanye gato reka mpa kanya umushinga ntaye mujije nawe nyene yashiremo akajambo kanyuma impanuro utanze zirakomeye kandi nizere ko abakenyezi bakora zumba bazozikurikiza umushinga ntaye mujije dusozera nko mu munota umwe turazi yuko abanywanyi bagaruye ikibazo cy'uko abakenyezi iyo batanguye kuronka amafaranga batangura gusuzugura abagabo bo mwobahanura iki abagabo murazi nyene bameze nabo nyene barashobora gukorerwa itoteguzwa cyanke gusuzugurwa bigatuma bakora icyo batari gukora uturangiza duha akajambo kanyu
urakoze cyane ariko cyane usoje kuvuga sino bayavuge neza cy'uko cyane kiyago kandi cyo n'icyo cyambere bari na gushimikira ko bose abagore abagabo kiyago bugo kuko akarenze umwaka impinga gateye ubwoba ikiyago mu rugo hanyuma iby'uko abagore bashobora guca bagira ingendo y'ugutoswa na kasi y'akazi na muntu akabagabo cyane cyane niyandero twaronka ko iyo umugore nawe aronse uburyo atagira ingendo kigabo iyo rero kuyisezerera yuko umugore ahari yokwama afata ibanga n'ibango ryiwe mu rugo ntiyigere yishira hatari kuko abakozi bidakorwa cyo tumuhanu nuko yo kwamana iteka n'iteka mugabo nuko abantu bose na cyane cyane y'umugore bya mu yashye namabi bato bama background yako ariwe nzira barutse yavyo oya cyose cyo habaye ikintu icyaha gikoze ajyana gukwiwe twifatira ku muntu tutaravye ko sinde kwaba igisho ku mugore kuko umugore ni wayinzanya marere n'iki yose
kandi yaba
ayabivako oya ko kumwa uyu wari umwere tukamuha niteka nitekane
urakoze cyane gose
ukomeye cyane
urakoze cyane gose
urugo rashaka gukumvika mako neza
turabashimiye cyane gose madame Cecile Mubindi na mushinga ntahe Joseph Mujiji ku ntererano zanyu n'abaduteza amatwi mwese cyari kiganiro muri isanga mwari kumwe na aho yanitanga ishaka tuzogaruka tubandanye kiyago ikindi gihe turabashimiye mwese
turashimiye mugenzi wacu Oriane itangishaka ku kiganiro muri sangajeje kudushikiriza radio.